VOA. Ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri bene nzanzu twese turi kumwe ku munsi wa Mungu itariki 12 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Rero amuri uruhande y'ico ico himbazo cyangwa kamwe cyano uramba byabaye ibintu bikomeye cyane kuko twari tumaze iminsi nkuko twari twabyemereye abadasigana ko intumbero yo gusubiza hamwe umugambwe yo gusubiza hamwe abanyamugambwe.
Uyo ni Abel Gashatsi, umukuru umugambwe ubona uri mu nzego z'igihugu havuga ku isabukuru y'imyaka 55 irangiye uyu mugambwe uronse insinzi mu matora y'abashingamateka. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye imyerekano yabaye mu bice bitandukanye by'igihugu yo kwiyamiriza icegeranyo cyakozwe n'abahinga ba ONU cerekeye agateka kazi na muntu mu Burundi. Turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Leta ya Burundi yemeza icegeranyo cy'umurwi wa ONU cyo kwigenekereza rya gatandatu ry'uko kwezi kwa kabiri kivuga ko mu Burundi hari ihonyabwoko rikabije ry'agateka kazi na muntu. Ibiri mu itangazo ryashikirijwe ku munsi wa gatanu mu myiyerekano yo kwiyamiriza ibiri muri icyo cegeranyo yatunganijwe mu gisagara cya Bujumbura. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Abitabye iyo myiyerekano bari bagizwe na bamwe mu bategetsi abahurikiye mu migambwe mu mashirahamwe yigenga abanyagihugu bavuye mu mihinga itandukanye y'igisagara cha Bujumbura n'abunguruza abantu ku makinga. Ivyandiko bari bitwaje nta kindi vyavuga atari kwiyamiriza amashirahamwe mva makungu ajejwe gateka kazi na muntu nk'uko umwe mu bari muri iyo myiyerekano yabivuze.
Turiyamirije raporo z'ibinyoma n'irenentanya z'amashirahamwe Human Rights Watch na FIDH orifadi hamwe nina mashinga mateka y'ibihugu bya Buraya ku gihugu cyacu. Iryo remenanya rero twebwe abanyagisagara turagiyamirije.
Urongoye komine Mukaza ahabereye iyo myiyerekano yashimiye abayitavye. Desire Mazimpaka yasiguye ko kubona abanyagisagara baje ari benshi kwiyamiriza ibyegeranyo bityo z'igihugu ariko imenyamenya ko bashigikiye leta y'u Burundi.
Iki ni ikimenyetso cy'uko abanyagisagara ibi batuvuga ko n'ukuri mwerekana ku mutima kw'ivyo bintu ari remenanya ari binyoma byambaye ubusa ari binyoma atabo bifatiye bitagira ishingiro. Kandi abana bakengurukiye neza mwese bimwe by'umutima kuko mushigikira ingendo leta yafashe yuko amashirahamwe yose atacamaye igihugu agenda avuga ibinyoma bitari byo kandi yatanze amaraporo atariyo asanzwe yarafashe n'inzira ya politike agafatirwa ingingo yo kuyahagarika ko mwayishigikiye.
Ijambo rya leta y'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura ryashikirijwe n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu Terensiyo Ntahiraja. Yashikirije ko leta y'u Burundi yiyamirije yivuye inyuma ibiherutse gushikirizwa n'umurwi wa ONU ujejwe gateka kazi na muntu ko mu Burundi havugwa ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu.
Uwo munsi twazutse kwiyamiriza ubwa mbere raporo cyangwa itangazo ryashikirijwe n'akagwe k'abahinga ba ONU aho banditse mu rwandiko rwabo hari kuri uyu wa mbere igerekezo rya gatandatu Ruhuhuma uwu mwaka nyine bandika bavuga yuko mu Burundi agatera kazi na muntu kariko karahonyangwa ibara ryaguye atakigenda. Baravuga yuko amashirahamwe ariko aratotezwa amerewe nabi namwe muri abagize ariko n'amashirahamwe atandukanye ingene bitegeye mu rugendo tubakomera amashyi kuko ibyo ni ibinyoma.
Ikindi ciyamirijwe muri iryo tangazo niberutse gushikirizwa n'ishirahamwe OCHA rivuga ko mu Burundi buri munsi hahunga abantu 500 kubera gutotezwa uwo mutegetsi w'umubishikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu. Naha avuga ko ari kinyoma kiza cabeshujwe n'iryo shirahamwe ryagishikirije.
Hariho amakuru avuga yuko ku munsi hahunga abantu 500. Ayo makuru acavuga yuko uwo mwaka uzohera ngo hamaze guhunga inusu y'umuriyoni w'abarundi. Kandi ko barahunga kubera gutotezwa agatakati ba muntu kariko karahonyangwa bafashwe nabi bafungwa abandi bakubitwa. Ivyo binyoma turavyiyamirije. Ayo makuru rero bavuga yuko ishirahamwe OCHA ariryo ryashikirije ariko ubu tuvugana iryo shirahamwe rije gusohora itangazo ry'ukwemeza yuko ayo makuru itayemera ko ariyo yuko ari vya binyamakuru vyamaze kwiragiza amakuru atariyo ko badashingira intaye ayo makuru. Aho tukaba tubashimiye kuko babaye muri bake bemera ko ivyo bintu batabishigikiye kandi yemeranya atari vyo bobo ngo bahamagariwe gufasha abantu.
iyo myerekano yo kuyamiriza icegeranyo cy'umugwi wa ONU ujejwe gateka kazi na muntu yatunganijwe mu makomine yose ageze igihugu cy'u Burundi nkuko byashikirijwe n'umwunganirizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Inzara irangwa muri komine ya Nyabisekere mu ntara Karusi hagati mu Burundi yatumye abana batari bake bo ku mutumba wa Maramvya baheba amashure. Ni inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Fidele d'Antoine Sabiman.
Kuri uwo mutumba wa Maramvya abana bahevye amashure wabona bariko barurira ibiti vy'amavoka canke ivy'imyembe bahiga icorirenza. Abandi nabo cane cane bagizwe n'abana babigeme ubasanga bari ku biti vy'isombe bariko baramura utuboga two gufungura. Utwo tuboga two mu bwoko bw'isombe nitwo dusa n'udusigaye dutunze abanyamaramvya kuko twama ku biti birindi izuba umwanya muremure. Nahimana Yvette n'umwana w'umukobwa yahevyiga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri mato twamusanze aho yari karaha isombe.
Uwo ari wiga mu wakanga?
Naniga mu wa gatandatu.
Hehe.
Umaramvya umuntu nyana yironke utoboga aririra aririra ko buca nta kindi.
Mbe utuboga mutukoze iki?
Nawe uronka ibyo zorakoza? Aya kweli. Wiririye nyadusombe canke ukirira canke ukatubura urose nkuduharage hoho ukavuga ati ndaturiye hoho uvuga ati jewe uno munsi ndi umuzungu.
Niyo Rugira Chantal yabeye mu mwaka wa gatatu wo mu mashuri mato yatubwiye ko yahevye kubera agiye kwiga yazengerezwa gushika hatu umutwe mwikaye ariko n'ubu imibereho ntayo naho yahevye kwiga.
Dabaye nyene uko nyene ukevuke umuntu araso disombe arajya uko nyene. Ndagome.
Udukoze iki?
Nana kim?
Wahebeye mu wakanga hena?
Jenahebeye mu wakatatu.
Eri abangira inama arongoye umutumba wa Maramvya aratubwira ku bijanye na raporo amaze kuronka ku bana bariko baraheba amashuri.
Mu mashuri yisumbuye bamaze kurungika abana bashika bamaze kubanyandikiye igitigiri cy'abana 200. Hanyuma naho rero mu mashuri matoyo matoyo batarwa dubitigiri neza ariko ariko bisanzwe naho nyene ibiga neza abashuri atabashuri kubera inzara.
Toine Store umuyobozi w'ishuri shingiro rya Maramvya avuga ko baheba atari benshi ariko gusiba arivyo bishika cyane.
Inzara iribonekeza ahantu umuntu abibonera nuko usanga no mwishure mbere kenshi usanga nabana bacu baguma bisinzira ko cyangwa ugasanga abana benshi baguma basaba uruhusha bavuga ngo baratashe ngo baragwaye naho batagwaye mugabo ukabona yuko biva kuko nk'umwana aba yarayatariye usanga bidakunda ko aduga ku ishuri. Ikindi gikunda kubitwereka ni ibintu by'ingwara usanga abana bagwara cyane bazana nyine ko bagwara kubera aba bafungura nabi tukibaza ko acho bivako turiko turarabiharuro vy'abana baheba si binini cyane gusa dufashe umwaka ugitangura kuvuma ko gitangura twa dufise abana 659 hanyuma gice ca mbere caze dufise abana 632 ni kuvuga yuko hahevye ahafa abana 27 kuva dutanguye gice ca kabiri ko twagitanguye mu kwezi kwa mbere ubu kwaheze ubu turiko turaharura tubona umenga hahevye nk'abana bashika 7 canke 8.
Toine Story atuko gusonza kw'abana biragira ingaruka mbi ku kazi kabigisha
ko n'umwigisha ariko arigisha arabona yuko abana usanga badakerebutse cyane ngo bamukurikire mu ishuri.
Mbe umwigisha wewe arorohigwa mu gihe afite abana bimeze gutyo?
Cyane ikintu cumvikana numva nawe ntiyorohegwa kuko ntibamukurikira ku vyo bari karakora ingaruka zo ntizibura kuko rimwe na rimwe urabona yuko hajya mu bisanzwe umuntu bamuharura kuco yakoze. Iyo rero nk'ubu nk'akaro rero abana basiba ugasanga hageze ko atanga ikibazo akabona abana baronsa amanota mabi kuko hari igihe abibazwa umugashobora kwibaza ari nkaho uri umuyobozi w'ikibaza yuko yoba atigisha canke yoba akora nabi zimuga kubera gusa twe tuba dusanzwe tubibona ukuntu byifashe turabitahura rimwe na rimwe hanyuma gusa tukaraba ingingo twofata kugira ngo ntihagire ngorane zihaba.
Bamwe mu bana b'imiyabaga baheba amashuri bavuga ko bazohava baja kurondera ubuzima mu bisagara kuko aho babaye badashobora kuronka aho baca ingero. Ikarusi Fidele d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidele d'Antoine. Umugambwe ipona uri mu nzego z'igihugu uyu munsi wakoraniye mu ntara ya Muramvya umugambi wo guhimbaza imyaka 55 irangiye uronse insinzi matora y'abashinga amateka. Umukuru w'uyu mugambwe Abera Gashatsi aratubwira ivyerekeye iyo himbazwa. Tumutege amatwi.
Uno munsi umugambwe w'abadasigana itrona waruramutse uhimbaza imyaka 55 utahukanye insinzi y'abashinga amateka. Aya matora rero niyo yahavuye ashikana Uburundi kuntaye yo kwikukira ivyo birarira byo byatunganirijwe mu ntara ya Murambya ni gikorwa uburongozi bw'umugambwe bumaze iminsi bwihaye icyo kwatwa twagitanguriye mu ntara ya Ngozi ukwezi 9 ubu rero tukaba uburongozi bw'umugambwe bumaze kugera guca mu ntara 12 tukaba tuvuga tuti icyo gikorwa tuzogisozerera muri uku kwezi kwa gatatu rero amuri uruhande y'icyo iryo himbazwa ry'55 Murambya byabaye ibintu bikomeye cyane kuko twari tumaze iminsi nkuko twari twabyemereye abadasigana ko dufite intumbero yo gusubiza hamwe umugambwe yo gusubiza hamwe abanyamugambwe
icyo kibazo mushyira ntahe Abel Gashatsi cyo gusubiza hamwe abadasigana umugambwe ipona ni ikibazo kizokoroha muri iki gihe cyane tuzi ko habaye n'izindi ndyane hariho uruhande urundi ruvuga ko nabwo nyene ari ipona gwarirongowe na Charles Nditije ariko amatwa dusumira harabaye indyane akaba Charles Nditije bashobora ko baramukuye hari professeur Ngayimpenda gusubiza hamwe murumva ko usubiza hamwe ari kibazo coroshe cyane gose muri uyu mugambwe ipona
n'ukuri nyakwa Frederic nivyo nagira ndakubwire kuko ugo rubanza twatunganije no mushi Murambya imwe wakarwo imbaza iyo nsinzi ica kabiri kwari ushira hamwe abadasigana ico rero mu ntara ya Murambya n'ikiri kibazo n'inyishu kuko uno munsi bavyerekanye ku mateleviziyo baraza kubibereka ku mateleviziyo muraza kubyumva bamenyesha makuru niho bari bari byabaye ku mugaragaro twakoranije abadasigana bashika 2000 muri abo badasigana bashika 2000 bari mu mpande zose abahoze mu mizero n'abadasigana bari basanzwe ari abadasigana kandi n'ububaserukira yashikirije ijambo aravuga yuko bari barahenzwe none babona ko bogaruka hamwe n'abandi badasigana tukitegurira 2022 turi kumwe ibanza rero mu mazone yose mu makomine yose amakomite yari mu mizero yace gifatanya n'abandi badasigana kuko nabo nyene bari badasigana ni kibazo koko kitoroshe mugabo ni kibazo tuzokora kuko abanywanyi bacu ijo bari mu makomine mu maprovense bobo bikundira itona abo nabo banditije bavugwa bangaye impenda no vuga ko bariko bagwanira ico badafise ijo ndabivuga kubera iki abo bantu baratowe mu matora y'indwi na 25 kandi ntibitoje muri itona bitoje mu runani rw'ikere y'abarundi
ariko amatwa dusubira abashinga nabo babiri baratumiwe nabo nyene bagatumirwa nk'abarongoye umugambwe ipona cyane cyane muri izo nshuro y'ibiganiro buca itangura yarusha
icyo cyo gutumirwa twakibonye mugabo ingene batumiwe nibaza ko ari abo mu biro bihenda cyangwa babagira nkana kuko mu Burundi ngitije bamuhamagaye ngo nuwo muri ngo itona amikero y'abarundi icyo kinyarwanda itona amikero y'abarundi mu Burundi tukabafata takihari ngayimenda ngo itona amikero y'abarundi ngira ngo mwo ndabira ko twakimwe ntibitwa byose
ko hariho utwigoro nkuko mubivuga two gusubiza hamwe abadasigana bose mu rwego murongoye hoba hari imigambi iri kwirakorwa kugira ngo abo bandi bategetsi nabo nyene bagaruke hamwe n'abandi badasigana canke hoba hariho ukwifatanya kuba kuriko kuratunganywa
twebwe nizo kuri programa y'iwanje nihaye no kuri no muri bamwe muri abo turamaze kuvugana uri kurabumviriza rero yo muvuganye nta muntu n'umwe akifuza kugaruka donc akifuza ko umugambwe wosubira kuba umwe
mu mugambwe ipona nkuko twabivuze uratsinze amatora mu 1961 amatora bashinga amateka eka yahavuye ashikana no Burundi ku nsinzi y'ukwikukira ariko amatwa dusumira eka ivyo twabonye nuko mu matora yabaye yagira kwikira umugambwe cyane cyane nk'amatora aheruka mu 2010 eka no mu 2005 umugambwe ipona ntiwifashe neza cyane rwose ntabanywanyi benshi baronse murashaka kutubwira ikintu kitagenze neza n'ikintu umutekanya gukora kugira ngo ivyo bintu bihinduke
murakoze icyama gituma umugambwe w'adasigana ituma kumbure gutakaza amajwi n'injyane ziba zapfuye ku banyamugambwe cyane cyane indongozi zabo bashyira imbere nufuka inyungu zabo n'ubwishime ubereke turiko turakora cya mbere ni ugusubiza hamwe abanywanyi b'umugambwe icya kabiri ni ukugendera abadasigana iyo bari gushika ku mitungo
Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe ipona murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe Fredi nashoboye kuduha aka kanya kugira tuganire
tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
Nurere Kazoza.
Ikazi ni kwanyu mbakunzi b'ikiyago cha politike Nurere Kazoza muri kino gice cha kabiri icerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye.
Banza wiyumvira uwo yononewe bintu kuko ni woja kwiyumvirira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwica ngo ishetani yibereho. Urumva rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abaronderwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu. Urumva rero na uri kuvuga ngo ubutungane ni bukorere neza bajya abononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture ni batunura ko ari bo beshi uzacugira gute
ubu rero kubganye ibiganiro birashoboka mu Burundi
ibiganiro biko biraba byatanguye kera kari twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu numwe mugabantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva ko camuzana ngo nabajye bagize kudeta nce navuze ntahubwo mvuze biki vuga uti genda mugurure amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mugurure ubusho bwose bajye bapfunzwe base ntagire numwe avamwo neko ntaravyumva be babivuga none watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene kwari wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura uwonye mbeko atanu uri kwara muvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amene inzu cyanye yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbeko uwo batanu ari kwara muvugira ngo naze mu biganiro. None wese ubugizi wa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe abamushaka rero ibigani ahubwo nimuvuge n'abagizi bana ahubwo twagurura ubusha bwose bavuye banze nabo nyine mu bigani none ko ivyo batabivuga icerekana yuko bavuga ivyo byose ari akarenganya baba ariko bararenganya abagiriwe nabi nuko bashaka kubakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoze akabi gatoyi akaba ari wagumapfunze
ibyo wagumye ukora byose ni aza hazamwo akantu k'igisirikare umugambo cyane David Deo no havushira mu gisirikare akantu kwa gisirikare
ya mwisanze iyuza ubwenge ikintu cyose uramenye no kigenza mu gihe ushitse uri umusirikare kuri by'igisirikare uri umunyepolitiki ukora ibya politiki umva rero uno munsi ndi umugambo ntunganya ibikogwa nk'umunyepolitiki igihe nari umusoda natunganya ibikogwa nk'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikogwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikogwa bijanye n'icyo gikogwa nkora ndavuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo ariko ushitse ku mumanuka utatambuka urahindura ingendo
ariko uko mwari akadasohoka na honorable Hussein Rajabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki
Rajabu twahujwe n'ibintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'ubura hati twahuriye munsi y'igiti kidarapa nuvuga icaduhuza cyari igihugu mu gihe ahemukiye igihugu je nanje ntarahemukira igihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana ee nico gituma rero tubanga mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabuga igihugu
none bari hehe usenera cyaho
yagerera ntubimbaza mugiconza ariko arayerera koko nta wopfwa ngo abangwa mu mucu ubwo quartier hamwe yo tag address nico cerekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri CNDD-FDD bariko biyumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Evariste Ndayishimiye ashobora guhiganirwa icyo kibanza
ico gihe
wahavuye utinye
ico gihe nababivuga mugabo urumva ntivyari
byo
nikimenya amenya ko bitari byo urabona nti sivyo byabaye iyo bibavyo wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka nje ntavyo bigazubona ndiba
ije ntebe y'umukuru w'igihugu uno munsi nta naho kikuza muti no yihiganirwa nanje
kuba umukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana cyane cyo ituma je abantu bamwe ariko barantangaza sinumva igituma abantu baha umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe kwibazo byose ari wazobibazwa kushobora guhuza aho nyene bakahuriza ku muntu imana ibirimo kuko burya hari ababa bashaka ku umukuru w'igihugu benshi benshi mugabo kubona bashobora guhuriza ku muntu umwe urya ano muntu ntushobora kugenda uravuga ngo je ngo ndifuza kuba ngo umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ni generali ge ni ubwo barazi cyari cy'umukuru
w'igihugu ntabwo wifuza
ku umukuru w'igihugu imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nago pangiye kuzobira ikizongira sindacanga mugabo ndakubwira
mugandi wota gukubita
n'ideka guhoha uvuga uti ndashaka umukuru w'igihugu ahubwo je biranandera nubwo je sinumva niyo no bihera nk'ubu nyene nkumva kumenga no uvuga ni je ndashaka umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko baye mushikira nganje inkwa hagati mu gihugu ukaba mu general ukaba umukuru kwisonga rya CNDD-FDD none icyo sigaje ni
hari igihugu kiba kiri ko kiragutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka
je nawe batse ndashimye no munsi iyo bari ko ravuga bati umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kiro kiringo cy'2015 gishira 2020 kuko amasezerano y'arusha yaributse wewe ukunda kuvuga yuko menga nta kintu kiba gihonyanzwe muri amasezerano
ivyo ni bande bavuga ubwa mbere barabifite uburenganzira
sabarundi
uvuze rero ubu ducimanza tudasanya amategeko umurundi yavuze umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tubufute tewe sishora kumvi bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntakwije ntakwe kwitoza nibande bari mu gwego gwitwa guki nibamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega karambara
ejo bune mukuru igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokamanda yubahiriza abandi abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuga ko azokwitoza mu kingo kigira kane muri sene defte defte murabibona
iko uravye ubu turi ku mwaka kugira kabiri amatora abaye aho ni watora zo mu 2020 uno munsi kubaza ico kibazo n'ihusa amazi abarundi kuko ntiturashikana no kugice cyo gushira mu ngiro ivyatowe muri CNDD-FDD muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza no kugira badusamaza ntidushire mu ngiro ivyo abanyagihugu batowe hanyuma turabishize mu ngiro baze bace badufatira kuri ivyo nyene banza mureke dushire mu ngiro ivyo batowe kuko aracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzuba turiko turabona aho twabishize mu ngiro natwe tuega tuzokwikontorora turabe neza hama duca tuvuga tuti none ubu naho tuzogira ibiki ikere yo muri kuravuga kuti ubu naho tuzogira ibiki naho uvuga kuti ninde yoshobora kubishira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha uwo bishira mu ngiro ni naka mugurumva no munsi ntaba haragera kuko ntitwa nikontora ko twashitse mu ngiro ivyo batoye tuzagutagwa kwimvira ibindi dushira mu ngiro umva ntibira
muri kino gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari kintu muri sene defte ndiko murakora
ego cyane sinzi kumaze iminsi uri kurankurikirana jewe natango gisekeza yitwa kugwanya ubukene umwaka muri CNDD-FDD twari hari icyivugo heti uyu mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene si tuwuhariye ndawuhariye umwe wese ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero maze iminsi wumva nja hagati mu gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mupfuko nawo bintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga ntituri babantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye murankunda guca ndabakira mu igani ndabwira nti soma no mu ijambo ry'Imana bati usivye gukora tusiba no kurya
none bakore heko abishomere byinshi
umverere ingorane nizo kwa muziko we uzoba hubeshejweho nuwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukavuga ngo bazompa batampaye ndapfuye nijyo kosa ya mbere dofise awe no gufatira nyene ku mukingo awe gero tambwiye we ko ubunyane wihangingo atareti gwakaza ta muntu numwe naho ukora utakora uvuga ko wewe ucufana inzara ubunyane ukabinyemerera neza ati je no cafana inzara ngize ukuri nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu na chamari yisi ni babandi umwe yacuruza italenta imana yacimwa urumva shebuje yacya mwaka nawe imana yaguhaye italenta urase kuyicuruza iki kwaka nduvuje kwaka iyo talenta yayo kuko ntacyo yimariye
none ubu mubaza imitsi mu bagira ngo bakore iki
aba abene gihugu bose cye ndabwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka ari jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburore cye nkobura ndakwakarorera ndavise nkuburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karorero je kubwira inkoko iragura inka
agira bati
ngo inzira yoroshe ubunyenye
ushikuze
ngo inzira yoroshe ubunyenye inkoko ibundikira ubuswe bunga
na 200 yabundiki
sawa je base mfashe yuko yakujeje ubuswe butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswi w'inkoko umuswi w'inkoko kugugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nabitariko
none ubu wogugwa iki ku bintu byose byazimbye
ntiwumva ugugwa ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko ugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufate ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko rumba yagutse umuswi
umvise ngora nufise wa mutaho ufise ntuze kucuruza umugabo aci agenda gukorera nk'umuntu abarimye baruzwe ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushaka gukorera abantu bakoresha ni beshi ukuraho imiswi ibiri umutaho none nturoza
utavise
ni warose umuswi
udafise cyo yigaburira inkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwere jewe ni kamuri premier cyera cyo ko nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu 14 umutaye nani nakubye nakubye ingere natsibiziriko none uwo umutaye no wowe gutsibiziriko umutaye ni wewe nyene none ntumva ko racende ku mutaye kandi nivyo izo nkoko naziguze mu biziriko
none ubu bose basivye biziriko ni umva ko haba bura n'ibyatsi batsi
wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbo ka umusese karandi twaduhombye rero upfu muhevye guheba gukora ngo kubera uhavuronka umusese ka urumva twaduhombye turose
umusese ka uburu mutaye mugiye gutsiba biziriko mwese ubura n'ibyatsi batsi bamwe
atubura n'ibyatsi batsi bamwe mubitsirye mwese muca muronka byinshi mugaca mwishora hanze mugaca muza amadola ntimuca butabagira amahingure Erega twebwe abarundi ubu ndiko nigisha uko umurundi wose ategeza kugira intumbero
Ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima na inda kiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na buta
Cari kiganiro Norele Kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
Chuti mwese mu kundi radio ijwi ry'America ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye turashimiye namwe chuti mwese mwaduteza amatwi kandi tabateka kamu mubandanye mu mviriza iradio ijwi ry'America mugira amahoro n'umugoroba mwiza bwinshi